Mwandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti bakunze muzindukanye natwe mu biganiro vy'uno munsi kuri mikro muri kumwe na Jewe Diane na Ninazwe. Ngiye kubashikiriza amakuru tubafitiye muri kano gatondo tukayahera ko yagezeho ijyanye no ku isi na mugenzi wacu Alvise Bigirimana.
Urakoze Diane. Ayavuga muri Afrika tuyahere muri Cote d'Ivoire. Wigeze kuba perezida wa Cote d'Ivoire Laurent Gbagbo ejo ku munsi w'Imana yaratanguje umugambwe mushasha wa politike yizigiye ko uzomusubiza ku ntebe y'umukuru w'igihugu mu matora yo mu 2025. Gbagbo avuga ko umugambwe wiwe Congrès du Peuple Africain utumbereye kunga Afrika ikaba umuryango umwe. Gbagbo yatwaye Cote d'Ivoire kuva muri 2000 gushika muri 2011 imbere yuko akugwa ku butegetsi mu kwezi kwa kane 2011 inyuma y'intambara hagati ya bene gihugu yahitanye abantu barenga 3,000. Muri Afrika kandi ziga rya Cape Verde ryo mu burengero bwa Afrika ryaratunganije amatora y'umukuru w'igihugu ejo ku munsi w'Imana. Mu bakandida indwi baharanira gusubirira perezida Jorge Carlo Fonseca, babiri gusa nibo bahabwa amahirwe yo gutahukana intsinzi. Abo nabo ni Carlos Veiga w'umugambwe uri ku butegetsi wa perezida Fonseca hamwe na Jose Maria Neves w'umugambwe w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Bose uko ari babiri barabaye abashikiranganji ba mbere. Kuva iryo zinga ryikukira ku bukoloni bwa Portugal mu 1975 rimaze gutwarwa n'abaperezida babiri gusa. Amatora ya perezida aciye muri demokarasi yatanguye gutunganywa mu 1991. Muri Zimbabwe abakuru b'amasendika y'abakozi ntibanezerezwa n'ingingo yatangajwe na leta ejo ku munsi w'Imana ko abakozi batari teza incancu za COVID-19 zisabwa batagiye kwemererwa gusubira gukora kandi ngo ntibazohembwa. Umushikiranganji wo kumenyesha makuru wa Zimbabwe yavuze ko abakozi batabyubahiriza batazokwemererwa kwitabira akazi kuva kuri uyu munsi wa mbere. Abigisha bagize igitegeko kinini cy'abakozi ba leta muri Zimbabwe bavuze ku munsi wa gatanu ko iyo ngingo ya leta itumvikanywe ko nk'uko umukuru wa sendika yabigisha Takava Firazu yabivuze. Asaba ko abakozi ba leta bakwiye kubandanya baja ku mirimo mu gihe amasendika akiriko ariyumvira kwitwara muri sentare kuri iyo ngingo ya leta. Muri Haiti abamisioneri b'Abanyamerika bashika 17 hamwe n'imiryango yabo baranyurujwe n'abagizi ba nabi. Kimenyesha makuru cyandikira muri Amerika The New York Times kivuga ko mu banyurujwe harimwo abana. Kivuga kandi ko abanyurujwe banyurujwe ku mugwa mukuru Haiti Paul Prince bavuye mu irerero ry'abana bifuvye. Amakuru kuri Afghanistan gisata cishiramwe muze makungu onichita ku mpunzi Haiser kivuga ko indege zitatu za mbere zitwaye ifashanyo zigenewe Afghanistan zashitse mu gisagara cha Termeze ni mu gihugu kibanyi cha Uzbekistan ku munsi wa gatanu. Umuvugizi wa Haiser Babar Balosh yavuze ko izo ndege zatwaye uburengeti amahema hamwe n'ibindi cyo gufasha Abanyafghanistan muri iki gihe cy'imbeho cimirije. Yavuze kandi ko zizoca zipakigwa amakamyo ziva Termeze zijanywe i Mazar Sharif mu buraruko bwa Afghanistan aho zizohabwa abantu 2,126. Onigereranya ko abantu 18,000,000 icya kabiri cy'Abanyafghanistan bakeneye imfashanyo abarenga 3,000,000 bahungiye mu gihugu hagati bakaba barimwo abarenga igice cy'umuriyoni bahunze uyu mwaka.
Aloise Bigirimana urakoze kuri aya makuru yose waduteguriye ukabuhejeje kudushikiriza aya nayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Nongere ndabashimire ko mwandanye kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 225 31 na 41 mu Rwanda turi kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika. Ingingo zigize igice cya kabiri cy'ano makuru agiye gushimikira mu karere k'ibiyaga bigari. Ikibazo c'imanza zidindira n'izicibwa nabi mu Burundi kiri mu bibazo bihangayikishije abategetsi batandukanye bico gihugu.
Umunyabyaha ari watsinda uri gukora akaba ari watsindwa ukagira ngo ukavuga ngo uri Umurundi uri gutsindagira mwene wanyu kandi uzi neza ko mwene wanyu uri kuratsindagira ari mukuri banyarutunga nimwisugireko.
Uyu ni umukuru w'inamashinga amateka y'u Burundi Daniel Gelaze Ndabirabe. Ino nkuru iri mu zo tugaruka ko handi hato muri ano makuru tubafitiyemwo nagezweho mu gisata ca sport mu Rwanda mube hafi rero ya maradiyo yanyu. Nongere ndabahikaze ku munsi wa gatatu w'inondwi mu Burundi hazotangura isekeza ryo gushira mu ngiro imanza z'amatati zadindiye. Iryo sekeza rizokorwa n'ubushikiranganje bw'ubutungane muri ico gihugu rizikazomara ukwezi kose. Ikibazo c'imanza zimara imyaka zitarashirwa mu ngiro kiri mu vyo president wa Burundi yemeza ko bizingamitse igihugu ciwe. Hari n'abategetsi bandi babibona uku. Inkuru tubazomenyesha amakuru y'ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya ero jubirika neza.
Sinzi yakoze umuvugizi w'ubwo bushikanganje yavuze ko kuva kwa 2020 ku kwezi hazokurikizwa imanza zose zasozerewe na za sentare z'intango ariko zizadindira kongere habigikorwa cyo gushika ku matongo kuzerekeye amatati y'amatongo zikiriko ziraburanishwa bizoba mu kingo cy'uku kwezi mu ntara zose uko ari 18 zigize u Burundi. Abanyagihugu bahamagarirwa kwitabira ico gikorwa.
Iryo sekeza rikaba ritegekanijwe kuva igenekerezo rya 20 z'uku kwezi turimwo gushika kurya 20 z'ukwezi kwa 11 muri umwaka nyene turimwo. Bushikiranganje buribukije abenegihugu ko hatanzwe ikiringo cyo kuva igenekerezo rya 12 z'uku kwezi gushika kurya 18 kugira ngo basuzume ko imanza zabo zoba ziri ku ntonde z'imanza zirabwa n'iryo sekeza.
Abakuru b'amasentare n'abajeje intwaro nabo basabwa gufasha abanyagihugu kugira ntihagire ubusigara adatunganirijwe.
Usanze urubanza rwiwe rutarimwo yoca yitura umukuru w'iyo sentare kugira ngo urubanza rwiwe ruje kuri izo ntonde. Ico gikorwa kikazorangurirwa mu gihugu cyose c'u Burundi. Abakuru b'amasentare bakaba basabwa kuvyifatamwo neza. Ubushikiranganje buboneho akaryo ko gusaba n'abajejwe intwaro kugira ngo basahirize mu kurarika abenegihugu.
Ikibazo c'imanza zidindizwa kimaze iminsi kigarukwako n'abategetsi batari bake. Akarorero na k'umukuru w'inamashinga amateka Daniel Gelaze Ndabirabe.
Oya nyinambari iryo karamu ryo guca mukona n'abantu atari byo iryo karamu bazorivuna tuvugisha umunwa gusa. Abo tuzahamagara bazokubwira ko batavyumvise bazobara umunwa gusa. Ariko iryo karamu rya byandika ibinyoma umuntu yatsinzwe umuntu w'amafuti umunyabyaha akaba ari watsinda uri mukuru akaba ari watsindwa wowe ukajya ngaho cyane namye mvuga ngo ukajya ngaho ukavuga ngo uri Umurundi uri gutsindagira mwene wanyu kandi uzi neza ko mwene wanyu uri kuratsindagira ari mukuri. Wowe uri n'umumerisenero wewe uri n'umucangero ufise ubundi koko bwawe wisangije nakaba gukore mu ntoki ngo baguheke mu mugongo ngo bagushikane kuri uriya mutumba banyarutunga nimwisugire.
Janine Nibiziwe umushikiranganje w'ubutungane mu mpera z'ukwezi kw'indwi yashangashiwe agabisha kuzofuta mu kazi y'abacamanza yita ko baboheye igihugu amaboko imugongo.
Abacamanza umengo bagiye muri urwo rwego rw'ubucamanza kugira ngo barucinize sawa sawa. Ukamengo n'abantu bafise iyindi leta nayo ngo ndigenya nibanje gitore nta kirya leta nta kizovuga. Kuri na turi kumwe n'iyo kongera nka mucurukura leta nta kizovuga. Aho muhagabire cyane. Abacamanza muze murabwira na mwarukije leta mwarukije abenegihugu mumenye mu minsi iza si ukuva mu mabanga gusa ni ukuva mu rwego rw'ubucamanza. Hariho abacamanza bagiye kubera akarorero abandi mu kuva mu mabanga y'abacamanza ku buryo bwo kuri teritwari y'u Burundi iyi duhagaze uwo mucamanza atazigera yitwa ko asubiye kuronka akazi k'ubucamanza ku gihugu cy'u Burundi.
Ishirahamwe ntabariza rihanye agateka k'abanyororo rivuga ko kudindiza imanza kubera imvo zitandukanye biri mu bituma amabohero y'amaboga bo gatamvo. Jean Marie Nshimirimana rirongoye uko niko abisobanura afatiye ku karorero.
Umuntu afitiye ideni umuntu cyangwa baciye amande azoha umuntu babahuze nimba byobera muri parike bagira amasezerano kugira uwo muntu atahe, kuko hari ariko ari mu ibohero ntacyo ariko arahungukira, kandi na wa muntu bitwa ko baciriye amande ntayo ariko araronka. Hariho usanga harimo n'abatama cyangwa abafise zijya ndwara zidakira usanga aguye mu ibohero. Naho naho nyine tugahamagarira abacamanza baca ayo mande y'umurengera, mbega babisunze iki? Baragira amatohoza bakarabati Jamali tumuciye miliyoni 10 yoba yaramaze gutunga n'imiliyoni 2. Aho rero niho twebwe tuvuga ko icyo kibazo ko tugiye kuvugana n'inzego zibijejo kugira turabe ko hariho izindi ngingo ubutegetsi bwofata.
Ikibazo cy'imanza zidindira cyaravuzwe cyane muri aya mezi aheze. Mbere Perezida Evariste Ndayishimiye mu mpera z'ukwezi k'umunani yavuze ko kiri mu bizingamitse igihugu ku ngero zose, yemeza ko atazosubira kwihanganira amakosa akorwa muri icyo gisata. Amatohoza yakozwe n'amashirahamwe mpuzamakungu n'ay'abarundi yerekana ko igisata cy'ubutungane n'igipolisi mu Burundi ari byo biza imbere mu gukwega amaguru mu gukora icyo bijejwe, kandi hari navyo bimunzwe kurusha n'ibiturire. Eloje uri kaneza, Ijwi rya Amerika.
Eloje uri kaneza, urakenuye tugume mu Burundi aho leta y'ico gihugu yashinze itegeko rikuraho amasengesho akorwa mu masaha y'akazi kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu. Ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati muri ico gihugu busigura ko biri mu rwego rwo kubahiriza amategeko asanzwe ari muri ico gihugu. Gusa ingingo rishimisha bamwe mu banyamadini. Desire Hatungimana arabigaruka ko muri ino nkuru yiwe.
Ugo gwandiko gw'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu umunyamabanga ntayegayezwa muri ugo bushikiranganje amenyesha ko atari ingingo nshasha yafashwe. Ati no kwibutsa kuko hari abadohotse ku mategeko asanzwe agenga amadini biyemereje mu mwaka w'2014. Martin Ninteretse amenyesha ko baburamatari babasavye kubahiriza ayo mategeko agenga amadini. Amenyesha ko ubu hibonekeza akajagari mu madini leta nayo ikabitoreka abantu bahonyanga amategeko ibona aricyo gituma amategeko abwirizwa gukurikizwa.
Kuryo bi mu mategeko ibwirizwa tugenga kungene amashengero akora, na cyane cyane mu mategeko abaje gusaba ko amashengero yemererwa abafise uko aricyo bita kwiyemeza kubaha no kubahiriza amategeko y'igihugu. No mu byo bazana hariho icyo bita programme de kirte. Senga ni vyiza kandi turakenguruka n'Imana turashima ko yadufashije mu bihe bitoroshe. Mugabo namwe handitse yuko Abarundi bazozinduka kuva kuwa mbere gushika kuwa Mungu ariko barasenga. Hari umwanya w'akazi kugira uce niyo Mana uyisabe iguhezagire ku byo wakoze.
Abanyagihugu baganira na Ijwi rya Amerika basanga gusenga inyuma y'amasaha y'akazi ari vyiza, bamenyesha ko iyo ngingo bayishima.
Hari igihe abantu babiruhukiye ugaca usanga bariko barabavuga batera induru canke abana bacu barababuza kwiga ndetse ugaca usanga ntibigenze neza.
Jewe ku bwanje iyo ngingo mbona atari ingingo mbi, ndahavye amasaha yo gusengera. Vyiza rero bobifatira umwanya hanyuma bagasenga umwanya ubereye kugira ntihagire ubuhungabana.
Abarongoye amadini bobo siko babibona, bamenyesha ko ari uguhohotera abashize imbere Imana. Bati ni no kudohoka kwiragi ry'uwahoze arongoye Burundi Petero Nkurunziza yasaba Abarundi gukora basenga bakongera bagasenga bakora.
Ugusenga niko kwatabaye igihugu cacu, ugusenga niko kwafashije igihugu cacu gushika aho gishyize uno munsi. Nimba ko uno munsi igihugu cacu kiba gihagaze neza nuko ari abantu bafashe umwanya ukwiye wo gusenga no kurondera Imana. Simbona icatumye bafata iyo ngingo kugira ngo bahagarike amasengesho y'amasaha y'akazi. Simbona iyo mpamvu.
Iyo ukwizera kugabanutse mu bantu ibyaha bica byiyongera, leta nayo bizava biremera kuko ibyaha ntibyamara kwiyongera, abantu bakagira ukwizera kugabanutse. Numva ari ngorane cyane, kandi abakristo nabo ntabwo byoshobora kutugwa neza. Byari bikwiye kubanza guhamagara abarongoye amashengero mbere yo gushinga iyo ngingo kugira ngo babanze bategure imitima y'abakristo. Kuko twebwe mu ruhande rwa gikristo rw'abakristo n'ukuri ntabwo twabishimye.
Burya gusenga kumeze nko kurya. Burya umuntu umushingiye ngo uzoturya amasaha ya naya nawe afise inzara cyangwa se afise ingorane muri we busa n'umuntu mwishe. Kuko ugiye gusoma mu bitabo by'abami usanga abami kenshi iyo babonye ko mu gihugu hagize ikintu cy'ingorane kibaye bakoranya abantu bagasenga nshubwenge bagaza yaburije abantu gusenga arabugara amadini. Murabona ibintu byakurikiranye ko byabaye ibintu bitorohereje abarundi
mu byo babura matari basabwa kandi n'umushikiranganje w'intware hagati mu gihugu harimo gufatira ingingo abasenga mu ijoro bigatuma basakuriza abo babana. Desira Tungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu gihugu cy'u Rwanda havugwa abanyagihugu baba mu icungara rw'ikiyaga cya Muhazi kiri mu karere ka Gicumbi bavuga ko badindijwe n'igishushanyo mbonera kigena imikoreshereze y'ubutaka bwabo catevye gusohoka. Abavuganye n'Ijwi rya Amerika basigura ko vyabatse uburenganzira bwo kuvyaza umusaruro ubutaka bwabo n'amazi y'ikiyaga cya Muhazi muri rusange. Akarere ka Gicumbi kemeza ko igishushanyo mbonera vuba kizosohoka. Umenyesha makuru wacu mu Rwanda Eric Bagire ubusa mu nkuru irambuye.
Turi mu kiyaga cya Muhazi kigabanya akarere ka Gasabo mu bice by'ibyaro by'umujyi wa Kigali n'akarere ka Gicumbi ku rwesero mu majyaruguru y'u Rwanda. Iki kiyaga cyateje imbere bamwe mu bahaturiye. Bwana ya Sente Muragije Imana avuka mu karere ka Gasabo akora umwuga wo kwambutsa abagenzi muri Muhazi.
Byamendereye ubuzima cyane cyane kabisa.
Mubuhe buryo
ubwo bw'iterambere ryanje ku giti cyanjye nahinduye ubuzima nyine ndi kubona ko hari icyo byambanya namwe binjyana hano sindebwo kubwiye ngo mfite ibi nibi gusa icyo mbona nuko hari aho byankwe naho bingeje.
Umusaza Emmanuel Rubangura afite imyaka 63 y'amavuko kandi yavukiye ku Rwesero.
Imyumvire y'abantu binangaha imyumvire y'abantu bigiye yo kucyaga cy'amuhazi iratandukanye. Ubw'iterambere nuvuga ngo barajijutse kubera abantu bahura nabo barajijutse kubera ikiyaga ni turisme barajijutse kubera n'abapadiri buriya nabo bagira influence ibantu by'amadini kuvuga ngo ubungubu saa kumi n'imwe nshobora kujya i Kigali saa kumi n'ebyiri nkandagarutse.
Kujijuka ni kimwe, kuzagendana n'iterambere ryifuzwa mu minsi iri imbere n'ikindi. Utereye amaso hakurya no hakuno y'ikiyaga cya Muhazi haboneka ibikorwa remezo by'ubukerarugendo bitangiye kuhazamuka. Ku ruhande rwa Rwesero haboneka ubutaka bwegereye umuhanda butubatse kubera ko igishushanyo mbonera cy'imikoreshereze y'ubutaka cyatinze gusohoka. Uretse kuba havuka n'ahatuye umusaza Rubangura n'umunyamabanga w'inama njyanama y'akagari ka Rwesero.
No mu babibajije ndongo mu babibajije kugishaga mbonera cy'amere cyo cyaranatinze. Mu gutinda kwacyo byatumye abantu basa naho bagira mu gihe bagwa mu gihirashyiro. Dufite abana b'abasore kurongora byabaye ibibazo, dufite abana b'abakobwa kurongora byabaye ibibazo. Byatsitije abantu kubaka, bitsize abantu gushaka, bizita abantu mbese kugira ngo bakore ibikorwa bakagombye gukora. Naho kiziye kije ntitwakibonamo.
Izi mpungenge zishingiye ku gishushanyo mbonera cy'imikoreshereze y'ubutaka s'umwihariko w'uyu musaza. Radio Ijwi rya Amerika iganira n'abantu batandukanye baturiye Muhazi ku ruhande rwa Gicumbi na Gasabo bemeza ko babwiwe ko ibice byegereye amazi byagenewe ibikorwa by'ubukerarugendo ku buryo hagomba kubakwa inzu zigeretse. Bwana Jean Paul Ntabara akora umwuga wo gutwara abagenzi ku igare.
Iterambere rya hano kereka wenda twubatse nibyo byaba byiza kuko batubujije kubaka usanga tuba turi mu rugo dutongana n'ababyeyi kandi bitakabaye ngombwa no gutongana n'ababyeyi.
Wari ufite amafaranga ku buryo bashobora kuzamura
rwose ku buryo nashobora kuzamura inzu nkayubaka ariko kubera ko bitemeye kubaka byagiye bitudindiza ugasanga n'amafaranga umuntu akuye mu itsinda yapfushije ubusa.
Ubuyobozi bw'akarere ka Gicumbi bwizeza ko igishushanyo mbonera cyasohotse kandi ko kigiye kugezwa mu mirenge yose aho bitameze neza kikanozwa.
Ngira ngo igishushanyo mbonera cy'akarere ka Gicumbi cy'imikoreshereze y'ubutaka cyararangiye kiri muri process zo kugira ngo kibe cyakwemezwa n'inama njyanama arimo kubanza kukimenyekanisha no gusubira ku bagenerwa bikorwa bagizemo n'uruhare mu itegurwa ryacu kugira ngo barebe icyo batangaje niba byarakozwe. Umunsi w'ejo bundi ku wa kabiri nibwo twatanze amakarita yabyo tuyahereza imirenge kugira ngo bajye kuyamanika ariko noneho natwe duteganya ko ku wa kabiri tuzajya no kuganiriza iriya mirenge yose yo kuri Muhazi kugira ngo noneho tubereke dufatanyije n'imirenge tubereka neza bya bindi bari batangaje bagiye basaba niba koko byashyizwe mu bikorwa.
Uwo ni Bwana Anastase Nteziryayo ushinzwe ubukungu n'iterambere ry'akarere ka Gicumbi. Abavukiye bakanakurira kuri Muhazi ntibabura gukomeza kugira impungenge ko igihe basabwa kubahiriza igishushanyo mbonera bashobora kwisanga iterambere ribaheje ku butaka bwabo gakondo. Bwana Theogene Maniragaba ni papa w'abana bane, ubu ni umuzamu kuri Muhazi.
Oya ni bibi cyane nkungiye navukiye kuri aya mazi. Ubuzima bwanjye bwose mbuzi kuri aya mazi. Papa yari umurobyi navutse ari umurobyi, nuko ubu ngubu ndashaje atabasha kujya mu mazi, ariko nkanjye nakuze nanjye ndi umurobyi. Ubwo rero kumvana kuri Muhazi ukanjyana mu mpinga ya ruguru nzajya kurya ifi imanutse nje kwishaka ku mazi ni ibintu bigoye cyane, ariko byo kuba dutuye kuri aya mazi duhari tutahari duhari tumeze nkaho yimukira bitewe nuko nkuko hano haruguru hatuye abazungu ubwo rero ntako nzatura n'umuzungu atazazana mugenzi we ko hatura nawe
ku buyobozi bwa karere ka Gicumbi bugakomeza kwizeza ko nubwo igishushanyo mbonera kigomba kubahezwa uko cyateganijwe nta utazakibonamo
na mahoteli ibindi byo gutura ni ibisanzwe ntago hazaba harimo ibintu bihambaye kugira ngo nitunaganira nibwo bazanabona ko bimeze neza kandi ntekereza ko byatangiye kutubahiriza amakarita agaragaza ibyo bice byose n'ibizakorerwa twari twasabye imirenge ko batangira kubibaganiriza ariko nitujye tuganira noneho natwe twabasuye ntekereza ko aribwo bazabona ukuri kw'ibyo kuko ntabwo giheza umunyarwanda uwo ari we wese
kugeza uburetse abagitegereje kubona igishushanyo mbonera ngo batangire kubyaza umusaruro y'amazi y'ikiyaga cya Muhazi abahageze imbere ku ruhande rwa Gasabo bo batangiye kukiboneraho inyungu nk'uko bisobanurwa na Bwana Egide Hategekimana umuyobozi wa Kingfish Hotel yubatse mu nkengero za Muhazi mu murenge wa Rutunga muri Gasabo arasobanura icyamuteye guhindura akazi akava ku kiyaga cya Kivu
aya mazi navuga ko numugisha nta kantu bajya bavuga nko muri bibiliya ngo Yesu yavuze ko azadusanga mu murwa aha ni Kigali ikorwa remezo urumva Kigali tandukanye n'intara ni ibintu byinshi bishobora gukurura umuntu kuva mu ntara azi Kigali Gisenyi naho ni ku mazi naho hari amahoteli meza ariko abakiriya baho ntabwo ari benshi cyane nk'abari kuri Muhazi
Ijwi rya Amerika ntiryabashije kumenya umubare wa nyawo w'abaturage basanzwe n'abashoramari babangamiwe n'igishushanyo mbonera ku ruhande rwa Gicumbi ariko akarere kemeza ko abarebwa n'iterambere hafi ya bose ari abafite ubutaka bwegereye ikiyaga cya Muhazi buzakorerwamo ibikorwa byiganjemo iby'ubukerarugendo bwemeza ko uwo bizagora afite uburenganzira bwo kuzagurisha abashoramari ku bwumvikane busesuye akabagira ubusa ijwi rya Amerika igicumbi mu majyaruguru y'u Rwanda
ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ayagezeho mu gisata cha sport naho tuyahereye mu Burundi aho imirwi ya Dinamo n'Urunani mu bagabo hamwe na Young Sisters mu bigeme ariyo izokina urukino rwa nyuma mu nkino zo kwibuka abiguza Burundi aribo rwa Gasore Dubi na Melchior Ndadaye mu mpira maguru naho umurugwi Bumamuru naho watsinzwe na Musongati ku munsi w'umunani wiganwa uguma mu kibanza ca mbere ibi byose tubibaza mugenzi wacu Desire Hatungimana
Kuruno w'Imana niho hasozerwa umunsi ugira umunani wiganwa y'umupira maguru mu Burundi hinjiye ibitsindo 20 mu nkino 8 Ingozi mu rukino rwarurindiriwe gusumba izindi message Ngozi yatsinze Vitaro ibitsindo 2 kuri 1 Vitaro kabariyo yari yabanje kwinjiza ariko abakenye baje iminda yizeye ntibacika inguvu baragombora bongera batsinda mu minota ya nyuma y'urukino muzindi nkino zabaye Rukinzo yanganije na Top Junior gitsindo kimwe ku kindi Olympic Star nayo nyene yanganije na Le Croco kimwe ku kindi Atletico New Oil itsinda Flambeau de l'Est yorohewe cyane ku bitsindo 5 ku busa ubundi mugwi wavyifashemo neza ni Musongati yo mu ntara ya Gitega yatsinze Bumamuru ibitsindo 2-1 kandi nivyo Burundi Sport Dynamique yatsinze Flambeau du Centre Kayanza United yanganije na Royal Busa ku bundi Buja City nayo inganya na Aigle Noire igitsindo kimwe ku kindi mu gihe mu mugwi wa Aigle Noire bamaze inkino zine badatsinda mu mugwi uharugwa mu ikomeye mu Burundi icegera cy'umumenyereza w'uwo mugwi Emenzo Haro nayo amenyesha ko bariko barakora kugira umugwi wabo wisubiza agateka
ni bihe by'umupira birabaho si Aigle Noire gusana n'ama equipe menshi atari mu bengi byiza nibaza ko numupira niko bimeze nibi baravye Aigle Noire ku yinikina mu kibuga nibaza ko tuvugisha kuri umupira turakina urabona ko dukora turakina nivyo nababwiye ni periode cyo muri football turimo mugani baza ko mwese tutagiye ku ruhande mwashaka kubona ko ekipi imeze neza kandi ikina neza match ni zira cyane nyinshi nibaza ko bizogenda neza
muri iryo higanwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi Bumamuru ni ikiri mu kibanza ca mbere na manota 17 ikaba isugerejwe na Musongati na Burundi Sport Dynamique zifise manota 16 Le Croco umugwe wo mu Rumonge uza mu kibanza ca nyuma muri basketball naho mu nkino z'igice ca kabiri gishiri ca nyuma mu nkino zo kwibuka incungu z'u Burundi rwa Gasore Louis na Melchior Ndadaye Urunani rwatsinze New Star ku manota 73-55 Dinamo nayo itsinda Kern mu rukino rutari rworoshe ku manota 78-71 Kuruno wa kane rero hazocuwambaye mu rukino rwa nyuma hagati ya Dinamo n'Urunani mu bigeme naho muri ico gice ca kabiri gishiri ca nyuma Gladiators yatsinze Message Ngozi ku manota 61-48 umumenyereza w'uwo mugwi w'Ingozi amenyesha ko bafise abakenyi beza ariko bakenya amahiganwa
Je bitambere novuga Gladiators igize igihe yoyo ironka ama match akomeye shaka weekend yaba ama match nanje aba bakinyi bacu baheruka gukina match muri championnat national hari haheze amezi abiri arenga ata match bararonka iyi niyo match ya mbere novuga nti baronse bashoboye gukina novuga kari cyo bansumbije
umumenyereza wa gladiators wewe ashimira abakinyi biwe biboneka ko bariko baritegurira neza inkino z'akarere ka gatanu bimirije mu mpera za kuno kwezi mu rukino rwa nyuma gladiators zotana mu mitwe na young sisters irahiye legazel mu kwitsinda ku manota 57 kuri 43 Desire Hatungimana Kigali ijwi rya Amerika
Desire Hatungimana ari kukoregwe mu ngata na Jean-Claude Munyandinda wagiye kutubwira agezeho mu gisata cha sport mu Rwanda
Mu mupira w'amaguru amakipe abiri ahagarariye u Rwanda mu mashanga ya Afrika y'amaclub mu mpera z'icyumweru gishize yamanutse mu kibuga mu mikino ibanza y'intera ya kabiri ejo bundi kwa gatandatu mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cya Afrika ku makipe yabaye ya mbere iwayo ikipe ya APR FC yahuye na Etoile du Sahel yo muri Tunisia umukino wabereye kuri stade ya Kigali i Nyamirambo guhera saa cyenda z'igicamunsi ikipe ya Etoile du Sahel yatangiye isatira yotsa igitutu ikipe y'abasirikare b'u Rwanda ndetse ibona igitego cyayo hakiri kare ku munota wa gatatu gitsinzwe na Taibu Meziani APR FC yageze aho ishyira ubwoba nayo itangira guhana umupira neza mu kibuga ku munota 38 Jaber Manishimwe yatsinze igitego cyo kwishyura ku ishoti rivuze ubuhuha yatereye kure igice cya mbere cyarangiye aya makipe anganya igitego kimwe kuri kimwe ndetse no mu gice cya kabiri nta cyahindutse Etoile du Sahel na APR FC zizongera guhura kuri wa gatandatu mu mukino wo kwishyura uzabera muri Tunisia ku ruhande rwa APR FC nubwo abayobozi bayo bavuga ko banyuzwe n'umukino ubanza ntabwo bizorohereye ikipe kwigobotora ikipe y'igishyitsi nka Etoile du Sahel izabikinira mu rugo gusa icyizere gihari nuko APR FC niramuka isezerero muri irushanwa rya Ligue des Champions muri Afrika izahita yemererwa gukomeza mu irushanwa ry'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afrika Coupe de la Confederation ejo ku cyumweru nanone kuri stade ya Kigali Nyamirambo mu irushanwa ry'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afrika ikipe ya AS Kigali yaratunguwe itsindwa na Darling Club Motema Pembe yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo ibitego bibiri kuri kimwe ibitego bya Darling Club Motema Pembe byabonetse mu gice cya mbere cy'umukino bitsinzwe na William Likuta ku munota 8 ndetse na Katulondi Kati ku munota 45 igitego rukumbi cya AS Kigali kinjiye ku munota 31 kuri Kufrain yatewe na Pierre Kwizera gutsindirwa mu rugo biraca amarenga ko urugendo rwa AS Kigali rwaho ruri hafi kurangiriraho kuko bitazayorohera gutsindira Darling Club Motema Pembe ikishasa mu mukino wo kwishyura uteganyijwe ku cyumweru tukiri mu mupira w'amaguru mu gihe hasigaye iminsi 12 gusa ngo shampiyona y'icyiciro cya mbere itangire amakipe yarangije kwiyubaka ndetse uyu munsi kuwa mbere nibwo agomba kugeza mu ishyirahamwe Ferwafa urutonde rwa nyuma rw'abakinnyi azifashisha mu gihe Kiyovu Sport iherutse gusinyisha abakinnyi babiri bakomoka muri Uganda aribo Emmanuel Okwi na Muzamiru Mutiaba ikipe ya Lyon Sport nayo ejo bundi kwa gatandatu yaguze umukinnyi Crismal Marta Soares w'umunyabrezil perezida w'ikipe Jean Fidel Wayezu yaboneyeho agenera ubutumwa abakunzi bayo
no gushyira hamwe ni ubumwe igikorwa kirigaragaza komite irimo irakora ibishoboka byose ngo yubake ikipe ibashakire abakinnyi kandi beza ariko rero nabo barabizi ko Lyon Sport ni yabo ni ya twese ndabasaba ko bakomeza gufasha ikipe yabo kuko ntabwo abakinnyi bashya tuzana basinyi ubusa tubaha amafaranga tuzabahemba tuzabaha prime tuzakomeza no kubatunga nkabasaba by'umwihariko abakunzi ba Rayon Sport abafana bayo aho bari hose mu gihugu mu mujyi wa Kigali amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba iburengerazuba abari mu Burayi bari muri Amerika muri Canada ahandi muri Afurika gukomeza gutera inkunga ekipe yabo
muri champion iheruka Rayon Sport yari yarangije ku mwanya wa karindwi yari Claude Munyandinda i Kigali
iwanyu mu ntara Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, nshuti mwarimu duteze amatwi, aha niho duce tuba turabangiriye amakuru n'ibiganiro vyacu vya kino gitondo, vyari biremeshejwe na Jewe Diane Ninahazwe. Tushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe vyongere bashikire. Muri bo harimo Facile Gebehu, twemikwa izina rya bagenzi bacu bose, tubikebanuye, tubifuriza kwandanya mu ruhanirwa mu vyo murimo vyose, naho ubutaha mugire indwi nziza mu banyu no mu vyanyu, ahanje turaba turi kumwe mu biganiro vyo masaha ari imbere.